Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 13 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Radio yanyu ijwi rya Amerika iri kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2 n'ibice bibiri. Mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Tugiye guhera ku makuru yo mu biyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 turabagezaho cya kiganiro cy'umuziki dususuruke. Mu Rwanda abakoresha telefone zigendanwa barinubira rwose ukuntu zikora nabi muri iki gihe. Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka, mwongere mukanya. Aha ni ku murongo w'ikigo cya MTN. Imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi. Imvugo yabanje guteranya abantu. Uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone. Ni ibintu byashyize abafatabuguzi ba MTN mu rujijo, ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo.
Iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya, ubundi kaba ibaye compose kandi yariri gucamo.
Cyambere cyo hari serivisi bakoraga nizigende nizihure, nko kubahamagara umuntu ibikunde, kuba wanatira bigatinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amayinite watiye, asanga bayagoye nk'ejo. Nicyo ngicyo kibazo twabonaga muri ino minsi.
Hari ikintu byabahungabanije mu kazi kanyu?
Urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu ntibite bikunda, urumva ko ari byaba bipfuye.
Itumanaho rya telefone ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu, ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindiza imirimo yabo muri iyi minsi.
Urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere, cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta nk'abantu bakuze imbere hejuru yacu aguhamagara ari business mufitanye idaciye muri ngato kwihorera, mbona ko biba byisha akazi kenshi.
Hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa MTN ntibambone.
Iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga?
Hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu. Ari nk'uwo twadufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye, twananye ko duhurira ibunaka kandi ari wagombaga kuyamba, kandi ari njye wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki, ariko yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi. Kuri uwo munsi amafaranga narabuze.
Hari hagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo, ndetse nta n'ubaha ibisobanuro. Kuri wa gatanu nibwo MTN Rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo. Yavuze ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abakiriya ba MTN bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane, ku buryo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze 2.5. Abayobozi ba MTN Rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanaguriranye n'ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje. Bwana Tsine Nzitatira ushinzwe tekinike muri MTN Rwanda yabisobanuriye abanyamakuru.
Ku buryo ntabwo tuba tubyitize cyane, kuko icya mbere twari muri prosesi yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu, ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atandatu akurikira. Ikibanze kwari gusimbura ibishaje. Twamara gusimbura ibishaje hakurikiraho kongera ubushobozi bwa rezo yacu. Niyo faza tujya kujyamo ubu ngubu, ariko icyabiteye cyane nk'uko kwambizo nabisobanuye ni abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe.
Iki kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa ntiriboneke kiravugwa ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu. Iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye. Iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bacyo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza. Abayobozi ba MTN ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abayoboke bicegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa ejo kuwa gatanu bashyamiranye n'urwaruka rwa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi bashyamiraniye ku mutumba wa Kinama muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural. Intandaro yabyo ni akazu k'idandarizo ry'imihwi aba CNDD FDD baregwa ko basambuye. Evariste Nzikobanyanka yakurikiye inkuru y'iyi mishyamirano.
Ako kazu k'idandarizo ry'imihwi karega sambuwe kari ku ibarabara rya Bujumbura Bugarama ahashamikiye ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi ko karega sambuwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu byemezwa n'icegera cy'umukuru w'umutumba Kinama mukuru Misheri.
Nukuri nafashe nkatera kamu kuko ntaboshirana ntabazoshirana n'abavandimwe n'abavukanye arumva abo ari cyoka cyo bagitangwe nabi ariko je nibaza ko dufise udutwara nibaza ko mwe mu mubaza hanyuma gaheza akaza agatangi humure kumbure bakarema bagasubira hamwe n'ukuri ibintu bigasubira uko byari biri uko kweri je ba mu Kinama nivuga mu Kinama n'ahantu harameze neza cyane atanjyane atabantu bapfa cyane cyane by'imigambwe wasanga bicariye bisangira icyupa.
Abareye basamburiwe ako kazu bavuga ko kasambuwe n'ugwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakabivuga bafatiye ku kuntu rwari rugize iminsi rubasaba kuva inyuma y'umushinga amateka agatorwasa bakinjira muri CNDD-FDD. Ntibashima guha amajwi y'ijwi Amerika kugutinyirira umutekano wabo ariko ibyo bavuga byemezwa n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi.
Harabanje harabinama yakozwe n'abantu hama baravuga bati umuntu wese akiyoboka umushingamateka rwasagato yitwa ko ari muri mizero nta bubasha nta burenganzira gifise bwo kudandariza akwibarabara. Urumva birateye agahinda abantu b'abanyagihugu bibaniye neza babana badandariza hamwe aba CNDD-FDD abo ba muri mizero no mu yindi migambwe mugabo hakaza abantu babacanishamwo bavuga yuko bamwe bo hakorera abandi batohakorera byaciye bishigwa mu ngiro rero mu ijoro ryakeye aho akazu kabakoreramwo ibyo kudandaza imihwi basanze kasambuwe hanyuma abagasambuye n'abari bariko barahiga kuva hirya ejo ko bazobirukana birumvikana.
Musitanteri wa komine Mubimbi Leonidas Ntirandekura yishikiye mu Kinama kwirabira uko ibintu byifashe yabwijwe rya Amerika ko cyatumye ako kazu k'idandarizo ry'imihwi gasamburwa atari imvo za politike.
Yari rigara ry'abantu 14 ariko 11 n'abasenedefutet batatu nabo mu mizero. Murumva rero bivuzwe ko oba habomowe akazu gakoreramo amizero y'abarundi no gushikuza sivyo namba ahubwo imishamirano mugabo koko yarahabaye nkuko nabitohoje yabaye hagati y'abatoza kori ba komine hamwe n'abakora kuri iryo rigara. Ntibashobe kumvikana ku kuntu botoza amakori nkuko twabisezeranye ariko ukuntu batashoboye guhuza bituma basamirana guhere ejo gushika naho ako kazu kabomo mugatwe twaje turasuka mu mabisi.
Nayo kubijanye n'itotezwa ryo barigirirwa abayoboke b'umushinga amateka agatorwasa basabwa kwinjira muri CNDD-FDD ku nguvu. Uwo aramuswa komine Mubimbi ashikiriza ko atabihari agahumuriza abo babisabwa ntibabishire mu ngiro.
Ndabahumurije cyane uretse bimwe byo gushikuza ko muri komine Mubimbi mu buce bwose bugize komine ya Mubimbi mu mazone yose aba FNL n'aba CNDD-FDD cyangwa abo mu mizero basanzwe babanye neza n'abagumyabanga nta nzira ikirashe uretse ko rimwe rimwe haduka ikibazo bamwe bamwe bagaca bashaka kugikamisha kugira ngo berekane ko bariko baratotezwa ariko muri rusangi nta totezwa rihari hagati y'abagumyabanga na mu mizero. Ibyo bintu ntabihari wanashaka uwo bishikiye wese tumusaba ko aca dushikira agashikira abajejwe intwaro kugira ngo bahanure cyangwa bahane uwo bayakoze iryo kosa.
Umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi asaba isanurwa ry'ako kazu kugira abahora bagakoreramwo basubire ku kivi. Musitanteri wa komine Mubimbi ategwa ko kamo ashikiriza ko inyuma y'urugendo yakoze aho mu Kinama we nabo bafashanya bafashe ingingo nuko ico kibanza kiba kirugawe imbere yo kumvikanisha abahora bakidandarizamwo. Avuga ko bapfuye ibijanye n'amatagisi ibitemerwa n'abahurikiye mu bigenga mizero y'abarundi babandanye bavuga ko ibyabaye ari totezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Asumita Kaboyi mu Rwanda na Evariste Nzikobanyanka mu Burundi murakoze rwose. inshuti z'ijwi rya Amerika, ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi aho ziri mu karere k'ibiyaga bigari.
Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ino genekerezo muri saa 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwi ikaze mwese.
Ibitabo oyaha kwiye kwera iki ni gice cha kabiri turabironka.
Ebara tubiye bigisha kuri iyo ngi iza turashobora kuruzana amahera tugira abaduha amategeko tujye gufotoza dukiririkanye nyine ko nyine.
Nabanyeshuri bo mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri cy'ishuri nshingiro hi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo cy'ubukene bw'ibitabo bafise. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye abakozi bahurike masendika atandukanye arimwo abakozi ba leta mu gihugu cy'u Burundi basaba kudatozwa intererano y'amatora ku nguvu. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mushikiriza manza mukuru wa pareke igamiye sentare isuramwe imanza zanguzi kuri wa kane yasabiye umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri biga muri kaminuza ya Kayanza. Abasore babiri bagizwa gushaka kugandagura uburozi kugandaguza uburozi mukuru w'umugambwe ku butegetsi mu ntara ya Kayanza CNDD-FDD. Umenyesha makuru wacu mu ntara ya Kayanza Jean Bosco Ndarurinzi yarakurikiranye iby'urwo rubanza.
Abari mutse imbere ya sentare yasubiramo ya Ngozi n'imbungabunga Aroni aturuka muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza na Ndayisenga Samuel aturuka muri komine ya Kabarore muri yo ntara nyene bagezwa n'ushyiriza manza mukuru gushaka kugandaguza Habimana Ferdinand asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza uburozi. Abagiriza kandi kwinjira mu nzu yiwe atababasha babifitiye. Umushyiriza manza mukuru abagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wiwe wo mu nzu. Asigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni 5. Umushikiza maza mukuru yunganiwe n'ivyabo navye bibiri ubusaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Kiza Petero yaciye abimenyesha shebuje. Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze bafatiwe ko nibyo zangu avuga ko bari bahanye kugira abashire ubwo burozi mu mfungurwa. Uburozi bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushyikiriza manza abivuga. Abashingijwe bahawe ijambo barisigura bose bahakanye icyaha. Bunganiwe n'umushingwa manza wabo basiguye ko baremenanirijwe. Uko ari babiri bavuga ko bari basanzwe ari abagenzi b'umukozi w'uwatwara umugambwe uri ku butegetsi mu ntara. Aroni Mbungabunge yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Habyarimana Ferdinand. Yasiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye. Umushingwa manza wabo yasabye ko umushyikiriza manza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga. Kubwo uyu mushingwa manza ivyo vyerekana ko ari remenhanya byakozwe imbere y'uko bafatwa. Asigura ko atatonga rigaragara bafatana. Umushyikiriza manza mukuru avuga ko itonga nyamukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icyaha. Yaba umushyikiriza manza cyane ivyabo navyiwe bemeza ko aba basore biga kaminuza yo mu Kayanza bari babanje kuza kuraba ko atanzitizi zihari kugira bakore icyo bari bateguye. Basigura ko bagiye gufatirwa mu cyumba cy'umukozi bafatwa n'abapolisi bari bategereje ko icyaha gikogwa. Icyo ni kindi umushingwa manza wabo yongeye kogera ko mu kwerekana ko ari remenhanya ryabateguriwe kuva kera. Ubunganira abashingijwe yanahakanye ko atacyaha cyakozwe kijyanye no kwinjira mu nzu ya Habimana Ferdinand batafitiye uruhushya. Yasiguye ko bakiriwe n'umukozi wa nyine urugo arabaha ikaze atanga ubuvuzi igiyemo. Ubunganira ubusaba indishi we yavuze ko abo basore babanza kurereka ku kagisho nyene urugo n'abamacungera ubuzima imbere yo kwinjira iwe. Yasiguye ko bari barahanye imvugo ifobetse n'umukozi wiwe acha abamenyesha ko n'umukeri bavuga ko ari bo bari bagiye kurondera uri muri izo mvugo zifobetse. Uko abisigura umukeri bisigura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza, amakoto n'abapolisi biwe nayo amavuta bigasigura imbonera kure. Mu busoze abashengejwe bose basabye kwezwa, bavuze ko atakintu na kimwe cyemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Bacha basaba sentare ko yobona ko ari remenanye. Ubunganira we yasabye nyabona ko kiza pye umukozi wa Ferdinand Habimana yokurikiranwa akagirwa ko amatohoza akwiye, mu gihe umushikirizamanza mukuru avuga ko hari uwategezwa kuriha miliyoni 5 kuri ubwo bwicanyi. Uwo mushingwamanza wabo abona ko uwo mukozi wo mu nzu ari we yogirwa ko amatohoza, akavuga uwo bari bateguranye umugambi wo kuremenhariza abo basore babiri. Umushikirizamanza mukuru we yasabye ko ugwakiwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zabo zose. Aho naho yasabye sentare isubiramo ya Ngozi kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese. Mu gihe havuzwe ko hari abari gutanga amafaranga y'agahembo ku bari kugandagura warongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza, nta kibazo kijyanye n'abari inyuma yavyo cyangwa abari gutanga amafaranga kigeze kibarizwa mu ntara y'Icyese. Tubajije uwunganira usaba indishi yavuze ko abashingijwe banse kuvuga abo bari kumwe n'icyo bagomba kubikorera, asigura ko ari inkozi z'ikibi ziciye ubwenge. Urubanza rwaciye rushyirwa mu mwiherero urwaciwe rukazomenyekana ku itariki ya 25 uku kwezi kwa mbere. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakinuye. Mu kanya turaza kugaruka ku nkuru y'indero nari nabyo mu gisata c'indero nari nabemereye, ariko tubanze tubabwire gato ivy'amahuriro y'amasendika abakozi bo mu Burundi COSIBU na CSP bafise impungenge ko leta y'u Burundi ishobora gutoza interano z'amatora ya 2020 ku nguvu. Mu rwandika ayo mahuriro yarungikiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubutunzi, asaba ibiganiro. Umumenyeshamakuru wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanya nkaha aratubandaniza ino nkuru.
Iryo tegeko shikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 ryatewe ku bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iryo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya 2018 na 2019, ni ukuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimwo. Ivyo bikaba ari uko habanje kuba ibiganiro nk'uko abo mu masendika ahurikiyemwo abakozi ba leta babivuga. Ibiganiro bitaraba nk'uko Celestin Nsengiyumva icegera c'uburongoye ihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye Ijwi rya Amerika, agatangazwa n'uko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo.
Hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora, kandi iyo ngingo iri muri iryo bwirizwa ry'abashikiranganji itaraja mu ngiro. Ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje, tuvugana nabo bakoresha ingene navyogenda kugira ngo igikorwa kigene neza. Nta numwe yanka baterera, natwe iyo umuntu aguterereje turabishigikira. Umva rero ibyo n'ukurenga bwa mbere kuvyanditse muri iryo tegeko shikiranganje. Ikindi cya kabiri nacyo ni ugufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye.
Ubushikiranganji budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi ni ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya SIDA. Mu itangazo ryashyizwe habona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiyemo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji, biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano, bagasaba co kimwe na COSIBU ibiganiro. Icegera c'urongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire icyo bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora. Celestin Nsengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora.
Bitegeza kuba aribo bavyanditse, nibo bavyanditse. Usoma ku ngingo igira 5 bambara article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje, bavuga bati un dialogue social sera organisé pour explication du processus. Mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa izoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda.
Umufisi ubwo bakoreta yavivuga ati kusibu ikwiragumura nabo tanze yo ntererano bacha bivamo.
Ahubwo iri kwifasha leta umva igumura gutahubwo nungira nuwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azoca atanga.
Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aremeza kubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika kosibu na CSB ruzagwa bashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze ku biri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshuri bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi 50 ategerezwa gutanga amafaranga 500 ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 tuza gutanga igihumbi ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 atuza gutanga ibihumbi 200 ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 atuza gutanga ibihumbi 500 ku kwezi. Hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni ibihumbi 30 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko basaba umushahara wabo wose buri mwaka. Ubundi mugwi w'abagwiza tunga abafise amahinguriro n'andi mashirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Nabice ku masonga nkitangura abanyeshuri mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri nyene c'ishure nshingiro mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bemeza ko bariko basubirirwamwo ivyo bize mu gice cha mbere kubera atabitabo vyo mu gice cha kabiri bategerezwa gukoresha biraboneka. Abanyeshuri bati turiko turasubira inyuma cyane ariko mu bushikiranganje bw'indero barahumuriza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba bwangu. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana.
Ku mashure yo mu gisagara ca Bujumbura indwi zibiri ziraheze igice ca kabiri c'amashure yabaye intango canke yisumbuye atanguye. Ivyigwa rero bikaba biriko biratangwa ariko mu myaka ya kabiri mu gice ca kabiri c'amashure shingiro post fondamental mu rurimi rw'igifaransa aho kwigishwa bishasha basubiramwo ivyo bize mu gice ca mbere.
Ibitabo oyaha bikwiye kubera ico n'igice ca kabiri ntiturabironka. Oui, le deuxième trimestre,
il y a eu un peu de travail.
Kubera ngo bifise ingaruka mbi kukungene baca bigishwa mu gihe umwanya utakaye udasubira kuboneka.
Tawa bije bitevye ndaca twiganye ne tunyaruza kugira dushobore kwavansa cyo kimwe n'abandi usaba yuko tuboduha ibyo bitabo umwanya donc ushitse ari premier trimestre doit dufise ibitabo hama deuxième trimestre itanguye tukaba dufise ibyo bitabo bya deuxième trimestre kugira dushobore kwavansa.
Ege dusaba kugira ibyigwa bigende neza yuko bonturonsi ibitabo bikwiye kugira ngo umunyeshuri wese agire igitabo hama ashobore kwiga atekanye.
Eka no mubigisha bemeza ko ubu basubiramwo ivyo bigishije mu gice ca mbere bakavuga ko kubura ibitabo ku mwanya bituma bihutisha ivyigwa navyo bigatuma badakora nk'uko byategerezwa.
Ushobora turaronka ibitabo by'igice ca kabiri ikintu dukora ubu ritugira isubiramwo ivyo twabonye mu gice ca mbere mba nyine yobura kubera ntituba tubyiheza ku gihe twategereza guhereza kandi ikindi bica bituma twigisha twihuta abanyeshuri ntibabe bagitahura nk'uko bateza kutahura bensha twiruka n'umwanya no guheza ibyo baduhaye bategereza kwigisha.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero aremeza ko atagitabo cyo mu myaka ya kabiri mu gisata cya kabiri cy'ishure shingiro kiraboneka kiretse ku mashure y'akarorero. Juma Edouard yemeza ko ibyo bitabo biriko birakogwa byatevye kubera ikibazo cy'uburyo.
Murazi ubushikiranganje ntibukora ibitabo burabyandika mugabo ababikora n'abandi bigaca rero mu nzira y'amasoko ya leta dufatiye rero kubijyanye n'amasoko n'igihe ayo mafaranga aba yabonetse kuko ikintu gihambaye hajya ntushobora kugenda ngo uhemiriza abantu baze guhiganwa mu masoko igihe amafaranga utarayagiranya tegeko arabibuza byarashitse rero yuko ayo mahera ateba kuboneka amasoko nayo agacatangura teje gato yari ku muri umwe yatuvugana ibitabo biko birakogwa
uyo avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba n'ahadatomora ikiringo bizobonekera ko asaba abarezi ariko kuba barakoresha ibyo bafise mu gufotoza nk'ivyo bakoresha indwi kugira barindire ko ibyo bitabo biboneka
naho twahinduye indinganizo burya ibitabo bahorana ibyo bigisha bisanzwe birimo abigisha barashobora kuba bararaba muri ibyo bitabo byari bisanzwe biri mu mashure hari uburyo bwo gufata nk'ibitabo bagafotora kunye twita amafotokopi ibijyanye n'indwi imwe cyangwa zibiri bakarindirira ko ariko icyo twakwemeza ngaha ni uko mu minsi mike y'ibitabo bizotangura kuboneka mu mashure
umugambi w'ishure shingiro watangujwe mu Burundi wazanye iminyanyuro zitandukanye haba intonde z'ibyigishwa amasaha abanyeshuri bigishwa ku munsi eka mbere n'ibitabo bikoreshwa ubushikiranganje bw'indero mbere bukaba buheruka gufata ingingo yo kugabanya akaruhuko mu mpera z'igice cya mbere n'icya kabiri cy'umwaka w'ishuri aho cavuye ku ndwi zibiri kikaja ku ndwi imwe nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero buri gice hakoreshwa ibitabo bishasha nko mu mwaka wa kabiri mu bisata bitandatu hakaba hakenewe ubwoko bw'ibitabo 63 ku mashure yose mu gihugu afise uyu mwaka. Remunzi Imani Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze kandi n'ishuti bakunza aho mutwumva muri hatandukanye za bururi za rumonge za muyinga makamba kirundo intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi abatwumva muri mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda namwe bw'ikaze ni rwanyu Uganda nitwabasize inyuma Tanzania nuko na Congo ikaze ni rwanyu akanika kanya duca tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu iyo bari ijya nino akaririmbo ni lala kumuririmbyi techno akabari umuririmbyi wo mu gihugu cha Nigeria wa mbere dufise ku murongo ni Jeremy kaze ku jugi America uherereye he
ndi mu kinyinya
cha Kirundo
kinyinya mu ntara ya Rugigi kandi nyene ni wa mu kontu wa banko bo
havugwa makinga ho kinyinyaga Jeremy
na poka karumuteka no akavura karagwa ubu
na kavubu nkuko mubivuga
na kavubu nyene
ego hezu dukinga ho mu rugi
kare aheza mahoro
na mahonda kabushaka gutasha ndeno negaje hebu no musa
no musa ni fata ku era kwa bazeyi banje ndabikoreza umwaka mushasha
kawe nawe we duce dusozera ku ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi nshuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakenuye Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Joe bakoze ibikori nka Diane na Hazwe nari kuri micro tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire rero umunsi mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu ijwi rya Amerika amasaha ari imbere tubatumiriye amakuru atandukanye saa 10 ni kiganiro muri isanga muraza kuba hagufi ya maradio yanyu gucyo muri yage na kuvyo bazaba babateguriye
got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet radio yacu voa.com. Maze rero abatwumva mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho dususuruke ikiganiro cy'umuziki.